Biri Nizmi de Amerika. Izwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Cyuti muduteze amatwi mwese namwe mwese mucugura ama radio yanyu twongere kuba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo ateramize ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyatunganijwe mu ntara ya Bururi. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Radio Ijwi d'Amerika Washington DC ku makuru yo mu biyaga binini u Rwanda rwatangaje ko naho habaye ibiganiro hagati ya Uganda n'u Rwanda bigenewe kongera kubanisha ibihugu byombi gushika ubu uwo mubano uracyarimwe agatosi byatangajwe n'umunyamabanga wa leta mu bushikiranganzi bujeje imigenderanire Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Sumta Kaboyi niyo nkuru yaduteguri.
Hagiye gushira umwaka urenga umubano w'u Rwanda na Uganda udahagaze neza, ibintu byageze ingaruka ku iterambere ibihugu byombi bihuriyeho ndetse n'imibanire yabyo muri rusange. Nyuma yo guterana amagambo ku mpande zombi, igihugu kimwe gishinja ikindi kukivogera, abayobozi banyuranye barahuye bagirana ibiganiro. Perezida wa Repubulika nawe yageze aho ajya mu gihugu cya Uganda, ndetse aba bakuru b'ibihugu batangaza ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Muri iki cyumweru Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe ubwo yagezaga impanuro ku ntore z'imbaturabukungu zirimo gutorezwa mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, yumvikanye asaba abikorera kubaka igihugu cyabo aho kujya birukira mu gihugu cya Uganda, ibyo uyu muyobozi yise guhundahunda.
Ibyo by'akarere dutuyemo nta karere katari keza, reba Zaire hano Kongo, reba Burundi hano hepfo, wenda Tanzania niduha amahoro, reba Ubugande uko bumeze. Buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza barahondagura, buri munsi bagakubita bagacunaguza. Guhunahuna Uganda muhunahuna yo gushaka mwakubatse igihugu cyane, mwakurinda kujya kubitirwa hariya mushaka iki? Uganda ko mwayizi ko twayivuyemo, ko twayibayemo, twayihuzemo, tugatanga amaraso yacu tukabahora igihugu ko tugifite. Mwakubatse igihugu cyane. Umugande narwara gripe bati ni Umunyarwanda, ariko ibyo biba bifite icyo bihatse. Icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye, tumeze neza, turiho dutera imbere, n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego ni ishyari.
Ukurikije imvugo y'uyu muyobozi wakwemeza ko uyu mubano utaraba mwiza ntiyaba yibeshye. Ibindi nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Uyu muyobozi yatangaje ko uyu mubano ukirimo agatotsi n'ubwo hari byinshi byagiye bikorwa ngo ibihugu byombi bibashe kubana neza.
Umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda hajemo agatotsi cyane cyane bitewe n'ukuntu Abanyarwanda bajyaga mu Bugande nk'uko bagendaga bafatwa bagakubitwa nta mpamvu igaragara. Ndetse hari ikindi kibazo cyavutse ngo cy'abantu 40 bafatiwe ku mupaka w'Uganda na Tanzania, bigaragara ko bari bagiye mu myitozo ya gisirikare. Ibyo bibazo byose ni ibibazo biduteye impungenge, byaduteye impungenge ku buryo byari ngombwa yuko biganirwaho n'impande zombi. Ibibazo rero ntabwo twavuga ko byakemutse burundu.
Muri iyi minsi kandi umubano w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo ntabwo uhagaze neza, ku buryo hari impungenge ko ibi bihugu biri mu muryango w'ibihugu bivuga Igifaransa bishobora kutazaha amahirwe mushiki wabo Louise wiyamamariza kuyobora uyu muryango uhuriweho n'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ambasaderi Nduhungire yatangaje ko hari icyizere ko ibi bihugu bizamushyigikira kuko ari umuco w'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe wo gushyigikira umukandida watanzwe n'uyu mugabane. Ikindi kibazo cyagarutsweho muri iki kiganiro ni cy'umunyamerika Theodore Meron, umucamanza washyizweho ngo azabashe kurangiza ibibazo byasizwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR. Uyu mucamanza yakomeje kunengwa na leta y'u Rwanda kuba afata ibyemezo byo gufungura abagize uruhare muri jenoside batararangiza ibihano byabo. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko bagiye gusaba ubufasha ibihugu byose bigahagurukira uyu mucamanza.
Ikibazo dufite ni ukuntu mbere na mbere uwo mucamanza arekura ba ruharwa bateguye jenoside yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa, ndetse niyo bana ba ruharwa nibura bakemera icyaha, abo arekura ntabwo bemera icyaha. Ni ikibazo kuri twe, bamaze kurekura abantu bagera kuri 17. Twebwe rero tuzakomeza tuvugane n'ibyo bihugu byose kugira ngo ibi bintu umucamanza Todo Meron arimo akora ntibizakomeze, kuko kurekura abo bantu nk'uko nigeze kubivuga ni igitutsi ku barokotse ni no kutubahiriza ubutabera.
Uyu muyobozi yanavuze ko kugeza iperereza rigikomeje ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo muri iki cyumweru. Ashimangira ko ibyo polisi yatangaje ko abantu bateye muri aka karere baje baturuka muri pariki ya Nyungwe ku gice cyegereye u Burundi. Uyu muyobozi yavuze ko nta yandi makuru mashya araboneka. Asufite Akaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo arakomeye, nta ngorane z'amagara zimuhanze. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako mu gihe hamaze igihe havugwa ko ukuguru k'umukuru w'igihugu kumubangamiye. Jean-Claude Karegwa Ndenzako yabivuze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego catunganijwe mu ntara ya Bururi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Christine Munezero.
Ubutungane, imigendere n'amakungu hamwe n'ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu nije bitata byatwaye umwanya munini w'ikiganiro catunganijwe kuri uyu wa gatanu. Kubijanye n'ibimazige bivugwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu atifashe neza, umuvugizi wiwe Karigwa Ndenzako yamenyesheje ko atangwara iri kirabuza umukuru w'igihugu kurangura amabanga yiwe neza.
Umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza, ariko benshi muramaze kumubona yarahinyagaye, ariko samagara mu kinyitsi guhinyagara n'ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara. Sinzi uba ariho igituma ari abantu bashimye kubivuga, ariko ni ibintu bisanzwe cyane. Ikindi nacyo Abarundi twemuje turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu umuntu akoresha ukuguru, akoresha umutwe n'umutima, ibyo ngibyo bikomeye neza, ibindi byose bica bigenda neza.
Nayo mu gihe mu makuru avuga mu Burundi harimo ko igihugu cy'u Rwanda cyandikiye Burundi kibusaba gushyigikira umukandida w'u Rwanda mu kibanza cy'utwara ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa, umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika.
Icyo tubamenyesha aho kubwa leta y'u Burundi ni uko iryo kete niryo turabona urarikurikijisho mugabo kuba bivugwavugwa ni bisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda barukiranira amakete. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka 100 rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzinyamurira ati urandere mu bindi ejo muri iyi minsi zosohora umwana hanyene nzokora uru rubanza bene ibyo ntibisanzwe. Rero
kubijanye n'insamizi Ijwi rya Amerika hamwe na BBC bimaze ukwezi kurenga byarugariwe imirongo ya FM isamirana mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya icyo gihano no gutezurira ayo maradiyo.
Mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ariko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero yo gushyigikira gushyira imbere ineza ya bose abaserukira ayo maradiyo abiri, nayo ni ukuvuga iradiyo ry'Ijwi rya Amerika na BBC. Nabo nyine tugize iminsi tuvugana ku itelefone tukaba twaramenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo yo kugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose.
Kuguye nongo y'urwego CNC ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu Burundi, akagabisha abitwara uko uwo rwego rudashima.
Hariho iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane. Murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya cya gihano.
Ingingo yaka imirongo ya FM amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yagiye mu ngiro kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Urwego CNC rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo cy'amezi 6. Amaradiyo Isanganiro, CBFM Plus na RFI y'Abafaransa yaragarishije muri uyu mwanya nyene igisata cyihayanishwa cy'ikinyamakuru Le Nouveau cyarahagaritswe ariko gihava kiratezurirwa. I Bururi, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jordan na Hazondongo ibiganiro byo numwanya ikaze mise nshuti bakunze
ajya gasege ndara hantu ndara ngo nkaza nkirwa ngaha aro humije nkaje nkarondera hantu njyama nkemera nkatunanya ni ngaha nyene hazoma ngaha nyene ngende he no ho mindaro yo kunsoro yo cha anyeriza mu mirwi wiwe nkaza nkirwa ngaha ngateka twende wose nkajya hamhagera mu cyo ngenda gasege ndara mu babanye hajya
uyu numwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba commune ni Mutimbuzi ibijumbura avuga yuko imyuzurira y'amazi y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu n'ubu ikibabangamiye abagera ku majana indwi nibo bakeneye aho barara turabigaruka ko hanze hatome hagufi ya maradio yanyu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongenda bahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mubahurikiye mu makoperative yabunguruza abantu kuri moto mu gisagara ca Kigali batakambira inzego zishinzwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu gukora amatohoza acukumbuye bagiriza bamwe mu bayobozi babo kubanyereza imitungo yabo ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru ijo rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa
Munama yahuje Ministeri y'Inganda n'Ubucuruzi ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative abibumbiye muri koperative z'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali n'izindi nzego byaje kugaragara ko hakiri uruhuri rw'ibibazo kubari muri ayo makoperative nibazo bishingiye cyane ku micungire y'imitungo y'amakoperative yabo ndetse n'imiyoborere bavuga kwidahwitse muri ayo makoperative Umwe mu banyamuryango bazamuye ikibazo ahuriyeho na bagenzi be yabwiye abategetsi ko amaze imyaka 24 muri koperative kuva iyo myaka yaba imigabane ishingiro imisanzu n'ibindi ngo abanyamuryango ntibazirengero ryabyo kuri mikoro ya radio ijwi rya Amerika na agahinda kuri bwana François yamuremye w'imyaka 56
imyaka 24 irashize ndi muri koperative genocide irangiye nibwo twashinze ikitwa gasitamurwa dutanga imari ishingiro y'ibihumbi 50 ibihumbi 50 tugatanga n'umusanzu w'amafaranga 300 buri munsi ayo mafaranga yose imyaka yose tumaze tuzahantu yagiye ajya turagenda uyu munsi imari ishingiro yacu ntibatwereka niba yarungutse niba yarahombye
bwani yamuremye yabwiye abategetsi ibindi byanyerejwe muri koperative yabo maze anabishimangira radio ijwi rya Amerika
twaguze imodoka ebyiri za koperative yacu kamyoneti n'ivatiri izo modoka zaragurishijwe ntituzi amafaranga yazo zagurishijwe ntituzi aho zagiye ntituzi n'abaziguze n'uko byagenze umujyi wa Kigali waduhembye arjesa zirindwi yuko dufite imikorere myiza muri Nyarugenge izo arjesa zirindwi arjesa imwe igura miliyoni ni miliyoni eshatu n'igice izo miliyoni zose ntabwo tuzi ahantu zarengeye hari miliyoni zirindwi bazanye ngo muri koperative z'imituri zacu twatangira amafaranga y'imisanzu izo miliyoni nazo ntabwo tuzi ahantu zarengeye
abandi banyamuryango mu makoperative y'abamotari mu mujyi wa Kigali bakavuga ko abagerageje gutunga gatoki abanyereza imitungo yabo baterwa ubwoba
n'ugerageje kuzamura ikibazo cyumvikana n'ingingo yumvikana mu kimotari bamufata nk'umuntu ngo ushobora kuba agiye kurema gatiko kandi twe turi kuburanira inyungu zacu dushingiye kuko umurongo leta yadushyiriyeho amategeko n'amabwiriza abiteganya tukabaza ikibazo ariko ugasanga biheze mu kirere ubwo bari kutubwira ngo bazabisubiza n'ubu ngubu ninjye utinyutse kuvuga ibi abandi iyo bagiye kubivuga bafite ubwoba ngo imuri kizira abaho ngo turafungwa ngo turarebwa n'ibiki n'ibiki ariko jyewe nahagurutse mvuga ngo niyo byaba ari ukurengana nzemere ndengana ariko nashyize ukuri ahagaragara
ubutegetsi bwizeza ko kubera amavugurura mu micungire n'imiyoborere y'amakoperative hatazongera kubaho kurigisa imitungo y'abanyamuryango bwana Vincent Munyeshyaka ni ministre w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda
politiki irimo kwihindura ku buryo nta muntu uzongera kurya iby'abandi mu birangire ibyo bose kuyanga byo bayarya ariko bazabiri mu turahari iyo mwitegereza mbona abafite apresiation ariko twabagira inama yo kuyigabanya hakiri kare turashaka ko amakoperative agira akamaro kubaji muryango.
Bwana Munyeshyaka yaburiye bamwe mu bari ku rutonde rw'abanyereje imitungo y'abakoperative bakibwiriza bakayigarura mu gihe kitarenze ukwezi.
Waba akeneye ko afite umutungo wa koperative akawusubiza ku mezi twamuha ukwezi kumwe akabiko. Niba atabikoze lisite ifite abantu 2,000,000 turabyikurikiranira twabigeze mu nzego zibishinzwe zabikora kutumira.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA mu mpine cyadutangarije ko kugeza ubu kibarura amafaranga agera muri 72,000,000 zanyerejwe mu makoperative y'abamotari. Kiravuga ko ari dosiye cyashyikirije ubugenzacyaha. Cyashimangiye ko nta kabuza y'amafaranga bayanyereje bazayagarura kuko ngo hari ingamba zakoreshejwe mu yandi makoperative. Profesori Jean Bosco Harerimana akuriye ikigo cy'igihugu cy'amakoperative.
Umurengeza ko mu myaka ishize hari haranyereye miliyari imwe na miliyoni 700. Ariko uyu munsi tuvugana amaze kugaruzwa miliyari imwe na miliyoni 500. Murukumba ko ari miliyoni 200 gusa zisigaye. Ingamba twakoresheje ku mirenge sako ngo tugarure icyizere abanyamuryango bo mu mirenge sako ni nazo turi gukoresha kugira ngo tugarure icyizere aba bamotari.
Icyakora kubera bamwe bemeza ko bitari ubwa mbere inama nk'izi zibaho kandi zifata imyanzuro basanga nta kigeraho bataye icyizere.
Nuko buri munsi batubwira ko bigiye gukemuka niyo twandika amaretire avuga yuko imari w'amafaranga yacu birangira batubwiye ngo bazabikurikirana ariko bigahera mu kirere.
Ntacyo bazakemura baratubeshya baragenda bakicara mu biro wagira ngo basangira nawo muri arasije
kandi bavuze uburyo bafite n'urutonde
bararufite ariko wagira ngo barasangira iyo tuvuze ntibashaka ko tunavuga.
Kugeza ubu ikigo cy'igihugu cy'amakoperative mu Rwanda kirabarura amakoperative 182 y'abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari mu mujyi wa Kigali. Gibumbiyemo abanyamuryango hafi 2,025 hafi ya bose bakiri urubyiruko. Kibitse urutonde kandi rw'abantu 230 bakurikiranyweho kunyereza imitungo muri ayo makoperative basabwa kuyigarura mu maguru mashya. Ukurikije agahinda bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza birasa naho bitabaye itegeko kuba muri koperative ku bamotari bamwe bagombye kuba barazisohotsemo. Aha wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Imiryango igera ku 700 yo muri zone Gatumba turi muri commune Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ntigira yicira naho nayimira inyuma y'imyuzurira y'imvura yaguye mu kwezi kwa gatanu. Abenshi muri bo ntibagiraho bakika umusaya eka n'ubukene ngo burabarembeje nkuko muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse.
Imiryango yo muri zone Gatumba yasinzikajwe n'imyuzurira y'imvura yaguye itariki zine z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Nyinshi yaba mu ducimbiri twa Mushasha ya mbere n'iya kabiri hamwe no mu gacimbiri ka Gaharawe. Muri kino gihe imwe muri iyo miryango ibayeho ubuzima bwo kwama yasabye indaro ahikika umusaya. Uyu numwe atwiganira uko abigenza.
Kwaratewe n'amazi no kururumva imvura iragwa nkuko imvura iguye nkasanga mu nzu niho byabize byateze nkabura aho ndyama nkagira agasege ndara ahantu ndara ngo nkata nkirirwa ngaha ariho mu gihe nkagira nkarondera ahantu ndyama kandi wewe nyine urabona ukuntu inzu imeze kandi ndikiri inzu iyo nishandiye urabona ukuntu isigaye imeze mbwa kubera ingorane nyine ifise n'uburyo buke nkemera nkatuna nyine ngaha nyine nkagoma ngaha nyine ngende hehe. Uno nkwome ndaro yo mwijoro yo tanyiriza unirwi wiwe nsanga nkirirwa ngaha ngateka twandose nkajya hamahagera mu cyo ngira ngaseke ndaro mu babanyu hajya murabona nkajya sino hajya mane mu bihoro byarahitse
tujya tugunira none wadukuye wafukishije
uduki ndatoranya aho ndakabonye nkafukishije ndadukura hinyo haraho nakamwe kameze neza arakamakara ndatora nkasira ko neno ugera gute.
Abo mu mazu atasenyutse gose bahisemo kubandanya baba muri iyo myuzurira na bugingo n'ubu itarakama. Abana baguma bakina muri ayo mazi y'ibidengeri. Ababyeyi bafite impungenge kwa ayo mazi ashobora kubahekura. Byongeye bavuga ko n'imibu ari myinshi igashobora kubakwegera indwara ya malaria.
Nabuze ubuhungiro aho nogenda kubanda ndahongera ati ndahabwa nemera kuguma hari tubwaye ntibwo ubu n'imibu tihageze size bamyinshi irarenga kubera ati kiyaye cy'amazi kira.
Igitigiri kinini cy'abatewe n'imyuzurira kigizwe n'abarimyi. Ukwisanurira amazu canke kubaka mashasha bavuga ko atavyo bashoboye. Niyonzima na Sitaziya n'umwe muri bo avuga ko n'imirima bari kwikora ko yatwawe.
Turashobora kugira ngo tuyisanure mugabo rero kubera ubuzima tuba dufise kugira ngo turondere ibyo tujya n'ibyo twubakisha biratugora. Kubaka inzu biragoye. Ibati ryo nyene bituma hera menshi igiti cyo nyene n'amafaranga atari make. Nafwe atahandi turondera muri iyo suka bintu byinshi mu byaratwawe mbere ntitwigeze dusoroma. none rero urumva kwi tusha twemera tukabaho gucyo nyene none twugira gute nirima y'imiceri twari twarinye mu nirima umuceri aho hepfu uratwagwa n'umuhungu wanje yarafise undi murima w'umuceri twatwajije imirimo ibiri yose urumva ntitwigeze twisoroma kubera amazi menshi niyo yari kudufasha nyene kubera twari kuronkamwe amahera mugabo urumva ubu nta na kintu twifashije
imyuzuri iri gitera mashira hamwe amwamwe agarukira kuri bantaho nikora yarafashije mu gutanga amahema ariko harabavuga ko batashikiriwe nubwo abayarose bavuga ko bageramiwe n'izuba hamwe n'umuyaga wo mu ijoro uva mu kiyaga cha Tanganyika nahayo Jean-Claude umwe mu batewe n'imyuzurira avuga ko ababazwa n'ingene atakira kogwa ku bwabo
ibi bintu mu Burundi tumaze kubimenyera imyaka myinshi baraza bakaraba abagize ingorane ariko nta kimwe twigera tubona cifashanya biradutangaza gose kubona abantu bajejwe gufasha baza bakishikira kuri tele bakabona ibintu nk'ibi bibabaje ariko tugatahira uko baje kuturaba kuri birababaje
nubwo ibintu biruko umuryango w'umwe bwa Buraya warasohoye itangazo itariki imwe ku kwezi kwa gatandatu ivuga ko itanze ifashanyo kuri aba bantu ingana n'amafaranga y'abanyaburaya igihumbi n'amajana indwi ni kuvuga imiliyoni zirenga amajana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi muri iryo tangazo bivugwa ko iyo mfashanyo izoca mu gushigikira ibikorwa umuryango utabara imbabare kwa Rouge usanzwe ukora mu kugarukira ku basinzikajwe n'ibiza nubwo bitagaragara neza ryari zoshikira abigenewe aba batewe n'imyuzurira bobo basaba ko yobashikira vuba Hatungimana Salum asanzwe ari nyumba 10 wo kwibarabara rya 12 muri mushasha ya kabiri asaba ko iyo mfashanyo yobashikira hakiri gihe cici
iyo mfashanyo n'imbihari byo shiramwe byo tugarukira kubyihuta kuko urumva imvura yongeye kugwa ibasanga uko bari iyo bengaruka nyinshi gose mbagara y'abantu yoshinzikara gose
Zone Gatumba iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cha Bujumbura igahana urubibe n'igihugu cha Republika iharanya demokrasi ya Kongo imyuzurira nk'iyi yigeze kubangamira uduce twino zone nk'uko mu mwaka w'2015 ariko kandi kuva mu ntango z'uyu mwaka imyuzurira y'imvura yarabonetse mu turere tutari duke two mu gihugu mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri commune Muhuta ni ntara ya Rumonge biyamiriza uko ibikorwa rusange bitunganijwe abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ivyo bikorwa bisa nk'ibiriko bifata intumbero za politique Hidoni Donala Yves Irankunda akoje rya Amerika imuhuta mu Rumonge
Ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi vy'amabiba uko umunsi wa gatandatu ugeze muri iyo komini ya Muhuta abanyagihugu bavyitaba bayagirije ijwi ry'Amerika ko batumirirwa kutavuga rumwe n'uwo wese bazi ko atavyitaba abo banyagihugu bakidoga ko mwere izo nyigisho zisa n'izifatiye ku macakubiri zibaruhije Hakizimana Anita ayagavuga ati
Tradisa ya Amerika inyigisho za politike n'imbi bivarane byo ariko barakubwiye n'imvugo za itse ari kwa rabuka ari bintu by'iterambere n'ibyo byiza biteza imbere nko guca amabarabara cyo dushaka ibintu by'iterambere gusa nta kindi kuri ajemba ndiko ndijukira ibintu by'iterambere byari bikwiye guteza imbere ukazaba dukorera amabarabara atarinze gushyira imbere ibintu inyigisho za politike
inkurikizi y'izo nyigisho ni uko hari abazifatira ko bagashaka gusotora abandi no kubadodobereza ko bo barabahemu badakunda indogozi z'igihugu uko niko vyashikiye Alphonse Munzu Muremyi
uwo munsi sinagiye nta kuko ariko numvise urunwaro bavuga ati cyo sinagiye kubikorwa rusange yaba nari nkomeye nari gukora ibikorwa rusange
wari waragize ubwo
imi narabugize kabisa kuko navuga ati mwanya umwe barashobora kumfata bo tureka tukidedembya kuko ukomeye ntiworeka kujya kubikorwa rusange kurema ni baraye bagabanya umukazi nk'uyu kuko bakwiye kubigabanya kubera yuko umuntu abirashika nk'uvise akantu ujya kuko uwo munsi nyine wa gatanda nko uwo munsi w'ibikorwa rusange ukagenda ushitse wagira ugero ukadomba bagakacha mukaye aho hantu niwe waruziga kantu za gukura mugaba cyabagwagarika ati ntugende kwa kazi uyu munsi dufite ibikorwa rusange ha kazi karapfuye none udakugiye iki cyaza gufungura iki mwo mwanya je bya byashikiye gose
kugabo banyagihugu imvugo zicanishamwo ntizari zibereye kuvugwa muri ivyo bikorwa vyiterambere rusangi mu gihe abazitaba bataba banasangiye imigambwe ibintu bibandanije uko biri Yeremia Uwimana amenyesha ko azoheba kuvyitaba yemange ingaruka zizomushikira
ni no komine yacu no kubera mbona kivyo mbona nuko ibintu by'intu byanyabye ibintu bya politike bakabyigiza kubera ibikorwa rusange ntibeza ngo bigende neza twahora duhuza cyane gose nka jewe jizo nkurikiza agenda z'imanze kubera batagabana ibyo bintu by'inyigisho z'imigambo genda byemanze batabihagarika sinzosubira kubizamo ibyo bikorwa rusange sinzosubira kubizamo je boze hagarika kugyango tubandanye ibikorwa
abajejwe intwaro muri komine Muhuta baremeza ko ibyo bikorwa byiterambere rusange birangiye bafata kanya bakayaga n'abavyitavye ibijanye no gukomeza imibano no kubungabunga umutekano hagati yabo kuvyagirije bibavugwa ko Jean-Claude Habyarimana umuhanuzi mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro hamwe n'akaranga yisigura avuga ati
ibikorwa by'iterambere rusange nga aye muri komine yacu ya Muhuta hari igihusanga ariho bamwe bamwe batavyumva na cyane cyane bakaca babihinumbere ya politike bakabifata nko kumenga ibikorwa rusange tubahimiriza gukaruka menga bakagomba kwitirira umugambwe hari igihe wumva abantu bavyitoga mugabo bakabituta matama mugabo ntibabiserure kuko turagaragaza kubibereka neza yuko ibyo oye atari ko birikanda atari ibyo bandanya guhimiriza no kwigisha bene igihugu no kubereka neza ko ibikorwa rusange biterambere rusange si ibyo umugambwe si ibyo umuntu si ibyo idini ni ibikorwa by'iterambere rya twese uko twese tuba dukeneye ibyo bintu kugira ngo bidufashe tukaza twizera rero yuko n'abatowe bavyumva no munsi impera n'impera ko bazovyumva neza bakumva yuko igihugu cyubakwa na bene cyo
abo banyagihugu bo muri komine Muhuta banegura n'inyifato yo kubimaza imwe mu mpapuro n'urupapuro rw'amavuka y'abana babo hamwe n'ibyerekana ko bubatse biciye amategeko kuko bazwi nk'abatitaba ibyo bikorwa by'iterambere rusange kugabo indongozi zikwiye kumenya ko ukutazi baronsa ari guhonyanga amateka y'ibyo bari bafitiye uburenganzira mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Mugisata cy'impunzi Nairobi muri Kenya hari abarundi barenga 200 barara mu ibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cyawe ni kijeje impunzi RCR haraheza amezi arenga 5 abarundi bagizwe hanini n'abakenyezi abana n'abakiri bato baje bava mu ikambi yitwa Kakuma ni muri Kenya nyene basigura ko bahunze umutekano muke gushika ubu RCR ntirabatunganiriza yabwiye kurindira Eloge Irikaneza I Nairobi atubandaniriza ino nkuru
Ugeze ukirawo cyawe yakiwe muri Westlands Nairobi wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'icyo kiraro aho nyene niho batekera imfungurwa baba baronse ibarabara bariko ryawe yakiwe ni rimwe muyagendera ko imiduga myinshi cyane rikaba ari rimwe abiri ku murango bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara bari ku metero nkeya z'ibiro bya SR Bamwe muri bo batubwiye icyabatumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye
Nari mu Burundi umugabo wanje baramwica n'umwana wanje w'ubwa mbere w'imyaka 13 hama mbona umutekano wanje ntugenda neza mpungira muri Kenya bajya bishya umugabo wanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara kandi umutekano wanje muke barawubona pe babona ko ari by'ukuri babona ko ntababeshya mu nyuma niho najyamye nza numva abantu bakevye inzu y'iwanje amasoro aravuga inzira asha kubera amasoro niho hageze igihe bamuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha na
Kintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifi niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza twarageze naho tuva mu nzu aho twabagatajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi ibyo twagiye kubishyikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana twari ndiye kudukurikirana turahebura ndi hano kwibarabara n'abana barindwi ndabasabye n'ubufasha barambwira ngo ndi
inkunga ndatanguriye kuba ikakuma mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke hanyuma polisi ikora assessment kuwo umutekano muke ndagize banyandikira amakaratasi no mu mashirika atandukanye
iruhande y'uwo umutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane
aha dufite inzara dufite inyota aturara hasi muri ibi byondo ubona ntitufura impuzu ngo twambara agahutu kafuze ntitwoga aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu tuwambaye
ingorane dufite ni nyinshi nk'aba bana banjye bahise kujya ku ishuri tukiri Kakuma mu nkambi aha ndahafite abana barindwi umwana wanjye wa mbere afite imyaka 13 nubu nta ashura rimwe abana banje nukwirwa bayerera mwibarabara nta ufashwa na rumwe bibenisiari duhereza abana ntabwo biga nukwirwa basabiriza mwibarabara
mu mwaka w'2016 leta ya Kenya yashatse kuyugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'2017 urukiko rukuru rw'ico gihugu rwahagaritse iyo ngingo Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Makbili ya Bero ya Koze Mwinga Givyu Mahame na Engineer Linas na Lidiane na Hazwe muandanye kurigyo hegwa tuwasige kano karirimbo.
Njuti mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro byacu mu masega na make cyane isaha 12 urabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku munsi wa gatandatu